Ciza nuko twebwe abarefije bo mu Rusenda twumva ko uwasubiye ku butegetsi yoza atutunganiriza neza agakura zijya mbonera kure akazisubiza ku murongo zikaja ku murongo bakareka gufata umuntu avuye muri Kongo nk'igikoko nk'inyamaswa bakamukubita bakamugirira nabi abantu mu gihugu turasumva ko bagirirwa nabi rero ico kiratuma tuguma twibereye mu buhungiro ariko twumvise basubiye ku murongo twashobora guhunguka neza dufise umutima utekanye ico twifuza rero nuko boshira ibintu ku murongo intwari kabanshasha nkuko hagiye umutegetsi mushasha
rero no musaba kugira giye mpunguke byo kuri nuko yogira ica hindura mu gihe mugenzi we yitavye imana asize yamaze gusinda amatora bya vyiza akadukorera nguvu vraiment agahindura ibintu na cyane cyane ku ruhande rw'imbonerakure no ku ruhande rw'igihugu ho ni sawa nta ngorane ariko ahindure ku ruhande rw'imbonerakure imbonerakure zireke gutoteza abantu hari ni benshi bitinya mwinshi twahunze imbonerakure zo mu Burundi ahindura amategeko kuri zo abanyagihugu bahunguke bo baze bategere gusa umuntu afise ikigwanisho mbogo umunyagi wiziye atakigwanisha afise bareke kumutoteza vema bazaba bakoze n'ahandi hazunguka abantu benshi cyane kabisa kandi yo bakoze cyane bo gihe cyo ndamwiteze ko nuko yoshishikara gukorera abanyagihugu icyo bamusaba icyo umukuru w'igihugu wa mbere Petero Nkurunziza atari bwakore nawe agikore arenze kuvyo yagize gute uwabo yaramaze gukora ariko na cyane cyane ikintu ngirute ubwo kandi kiduhanze nicyo kibazo cyo gwaruka gwacu gwimbonera kure
natwebwe rero nk'impunzi twahunze tukaturi ngaha muri Kongo cyangwa z'abarahandi hose kusaba ko mu gihugu cacu cy'u Burundi umurongozi mushasha twaronse umukuru w'igihugu yofasha by'ukuri agategura aho ibintu bibereye intwaro nziza ishobora kuba ikingira abantu ejo ntituze twumve ngo habatuye ikiziga kitagira umutwe ngo habagize gute umuntu bamufashe wasubiye muhira inyuma y'indwi zibiri ari muri Kongo ngo yasubiye mu Bugande usubiye inyuma avuye muri Tanzania ngo ari muri Kongo ibyo bintu tukumva ko byahagaze abantu ntibaze barafungirwa ubusa imitahe ntizirasohoka agasa kisa kingu ni kubera tudahuje ibyumviro bya politiki muri iyo ntumbero twe tukumva ko hariya mu gihugu ibintu biri ko bigenda neza nubwo tuzomenya ati dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro kuko iyi ntwa iyi ndongozi nshasha turonse twimvira ko tuyifise ku ibyizigiro
jyewe nk'impunzi yo mu Rusenda ikintu mbona cyokorwa mu Burundi kugira ngo natwe impunzi dusubire mu gihugu icya mbere kimwe nuko ho bicuka ciza mu bya politike hama hakaba ukumvikana ku bantu bahunze politike hama ikindi nuko mbona yuko abantu bimbonera kure benshi bafite ibigwanisho tufite ubwa bwo gusubira ku mitumba yacu kuko n'ubundi twogirirwa ibibazo byiza nuko bambara bakakwa ibigwanisho byabo kugira ngo natwe twumve ko dufite amahoro ko twosubira mu gihugu bimeze neza hama ikindi nk'impunzi tubasaba nuko hari amaradiyo menshi yugawe twose wako amaradiyo yo kuguru bakongera gukogwa ndetse n'amashyirahamwe menshi yahagaritswe bakayareka kabandanya ibikorwa byari bisanze akora
hamwe Evariste ndashimiye ko amateka yiwe yabaye mu ishamba nabo bakuranye bose bavuga ati ko yari intware kandi ntungane ni kuvuga yuko ubujya butwari bwiwe buzobandanya buri no mu gihugu kandi niyamara kugurura imbibi akiyegereza babandi bataye igihugu bakagenda hanze y'igihugu akabarondera abanyepolitike batavuga rumwe kujya leta ya Nkurunziza nabo akabarondera bakicara hamwe bakayaga bamaze kuyaga n'imigwi igwana yari kwirwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza iri mu ishyamba nayo nayo bakayiha ikibanza bizoba ari ibintu byiza hama n'abajya abandi bariya nabano bavuga ati berekana ko urwego rw'imbonera kure rukora nabi nazo akazishyira ku murongo n'abajya bazuba barataye igihugu bagahunga bose bazohunguka bagaruke mu gihugu ariko naho bizoboneka nabi mu gihe n'abazoba aje ari wigwarako ibintu byose akabyiyugarirako akabona ko yuko igihugu cy'u Burundi gishoboye n'abarundi bari bagituyemo ubu bashoboye gukora ikintu cyacu cyose batizeye ibindi bihugu byo hanze cyankwe atakuvuga yuko ngo ntashobora gusaba kiriya ntibashobora kuza n'abajya bataye igihugu bahunze igihugu bicare hamwe bayage kuko na ya migwi igwara n'ubundi izo kwisuganya irondera ingufu ize usangira durumbanije ya mahoro mu Burundi twa twifuza ko yoboneka kandi ko yobandanya kubaho
tumwibaza cyo tumwibaza ko yo yotwara mugaba agahindura akamenya yuko igihugu ari kingabo izigihugu kandi abapolisi nawo bakaba abapolisi bahagarikira bose kandi abantu bitwa imbonerakure bose bagakugwaho
icyo boshobora gukora kugira ngo abantu b'impunzi duhunguke hanini nuko boshobora kwanza bakaganira n'abajya banye politike bandi bahunze bakabaganiriza bakavugana bakagirana imishyikirano kugira ngo bagire ikintu bahurije ko kugira ngo nabo batahe cyane n'abandi bari inyuma yabo bashobore gutaha nk'abanyagihugu batoba icyo nicyo mbona ko menga coba nkenerwa rwose gusumba kuko abanyapolitike bahunze ni benshi ni benshi tuvuga nk'abasigaye i Burundi nuvuga yuko bo bari bake rwose mugabo abahunze batari ku ruhande rwa leta bubu si bake ni benshi rero bagerageze baganire nabo nimba umugambi wari uhari ubandanye ntuhagarare ngo nuko uhora arongoye igihugu agiye
rero kuvuga ngo notaha asha imbonerakure zikiri hariya mu gihugu gye naho wogira nawo gerekebuye ku mutwe gye sinzopfa ntashye ahubwo Imana niyo kudutabara gerekarabe kidukwiriye ariko kuvuga ngo gutaha muri iki gihe kireka ari nkundi mugambwe n'amaburi leta ihindutse ariko leta igumye yayindi mwe wese asha ushaka gutaha zotaha ariko gye nka gye yo kubwanje ibyo nahaboneye Demirkenze asha namabanga gye sinopfa ntashye naho wongira gute
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nta kintu ndamuzi ko kiretse gusa ko ndamwumva ku radio hama tukaba twipfuza yuko yohindura ibintu agahindura imbonera kure kubera zitoteza abantu kandi bijya bintu byo kuvuga imbonera kure zivuga ngo zizotera ndabakeba ngo bavyare imbonera kure akazibuza zikareka kuza zivuga ibintu nk'ivyo hama akagahuza abarundi akabona yuko bakabona yuko twese turi abarundi hama gahindura amateka mu gihugu nibyo twifuza.
Bon, Evariste Ndayishimiye iryo zina yatanguye kuryumva mu mwaka w'2023 2024 muri leta mfata kibanze yashika ba umushikiranganje aje rw'iterambere ry'amakomine mu nyuma yaho twaragiye turamwumva mu bushikiranganje butandukanye mugaba hanini bamwe bimwe twagiye turumva nta madosiye y'amamwe myinshi nka bunyonyezi n'ubwicanyi yagiye aravugwamo kimwe mu bintu byamudutangaje ko 2016 akigenwa ngo umunyamabanga mukuru w'umugambwe harijya mu gigeze ruterwa bayigeze kuvuga yuko umuntu w'umugabo ashobora batinjiza amafaranga 10,000 ku munsi nguyo ngo ari umuntu atabaho kabiri kuri ubu kuva higenwa nk'umukandida w'umugambwe Sende David cyangwa kuva amaze gutogwa yagumye avuga yuko azogira ikirenge mu cya Petero Nkurunziza tukabona yuko kuri nyine Petero Nkurunziza yakora nayo nyine ko azobanda nyakora nakare muri iyo myaka nka 10 yose irenge iheze yari umuhanuzi wiwe mwishikira mu biro bikuru byihuto nayo uko atakinda kimwe kizohinduka ahindutse umuntu mugabo utegetse ubandanya ari ujya nyine
bamwe bamwe twahunze mvo za politiki mugabo uno munsi tukaba turi muri bihugu bitandukanye nka Jemba nga Musenda mu nkambi ya Rusenda yego je vraiment ndumunama ari muri FNL ari naho bahinduye kitwa Sene bo hari abantu benshi bafunzwe bategerezwa gukura mu busho bakabafungura hama bakagwize sirtu ibintu bijanye na sekirite kubyo abanyagihugu baba bahungutse cyangwa abari kubikora utwabo ntibanyanyashe ngo bafatwe bakubagugwe nkabijya mbona kureza ahora zikora bijya byose ategereza kubihagarika
kabisa ni byiza cyane kuba tugiye ku ruhundi mpureza mushasha icyo no musaba by'ukuri akunda abarundi bose adatoranije kandi nababandi bose twebwe twese turi mu buhungiro atwiteho kandi aduhungure n'abajya abanyepolitike bari hanze abiyegereze ya miteye yabashira kayi bakure ko afate abantu neza abafate mu ndagira ngo bunge bwa bumwe bwa kera bunge bya rwa rukundo rwa kera ntibashireho vya bindi byahise kabisa igihugu cyoza mu mahoro n'abanye politike baho ngo bose bavunguke abareke bidevereze kuko umuntu wese abaye hati devereza babayeho nabi.